ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu wewewe akaburungu radio yacu vewa akaburungu com muri kumwe mu studio na Federica Undikije
nange timu Harris Shimwe nange ndabasoje kandi mbahaye ikaze muri amakuru.
Colonel Michel Rukunda azwi ku izina rya Makanika yahora mu musirikare mukuru mu gisoda cha Congo FARDC yatorotse icyo gisirikare akaba ashobora kuba agiye kwifatanya n'umuhari witwaje igwanisho witwa Gumino ugizwe n'abanyamurenga
yaba ari abo basigaye muri Gumino yaba ari n'abagiye mu gisoda cya leta aho bari bageze bamaze kubona ko baremererewe n'uko leta itabitaho bashobora gutangiza ibindi biganiro bivuga ngo noneho nimureke turebe icyo dukora kiturengera.
Uyo ni Delphin Rukumbuzi Nyanta nyuma umuhinga mu bijanye na politiki ya karere avuga ku bintu ibaza byoba byatumye Colonel Rukunda yitandukanya n'ingabo za Congo. Mu gihugu cya Nigeria abarwanyi bakoze igitero cyahitanye abasirikare 200.
Igihugu cya Norvege kiritegura kwakira abimukira 600 barimo abajyanywe mu Rwanda bavanywe mu nkambi za muri Libya. Norvege yemeye kwakira izi mpunzi mu rwego rwo guhagarika impfu z'impunzi z'abapfaga bagerageza kwambuka inyanja ya Mediterane.
Mu gihugu cya Mali igitero cya rokete cyakozwe ku ikampi y'inteko za ONU cyakomerekeje abantu 200.
Leta ya Libya irasabwa n'ibihugu by'Uburusiya na Turukiya guhagarika imirwano mu gihe minisitiri w'intebe wa Libya nawe yavuze ko leta izatanga inkunga ari yose ngo intambara irangire.
Aya makuru hamwe n'ayandi makuru twateguriye ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Ya makuru tatangurire mu gihugu cya Nigeria aho abasirikare 200 bishwe mu gihe abandi bashika 100 bomoye mu ngo zabo n'igitero cy'abagwanya ubutegetsi cyabereye mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu nk'uko amakuru yatangajwe n'igisirikare ejo ku munsi wa gatatu abivuga. Abagwanyi bambaye impuzu za gisirikare kandi bari mu modoka za gisirikare ku munsi wa kabiri barinjiye mu gisagara cya Mungonu baca batangura gutera abasirikare bongera basenyura amazu ashika 75 mu cyo gisagara. Umunyagihugu yavyiboneye Gumani Sadu avuga ko abantu bahungiye mashamba gihe abasirikare bariko baratana mu mitwe nabo bagwanyi. Abasivile batatu barasize ubuzima muri iyo ngwano. Umurwi w'abagwanyi witwa State West Africa Province watangaje ko ari we wakoze icyo gitero. Wavuze kandi ko wishe abasirikare 8 wongera usambura imodoka bya Blende 3.
Igihugu cya Norvege cyavuze ko cyiteguye kwakira impunzi zisaba ubuhungiro 600 to 800 zirimo izoherejwe mu Rwanda zivanywe muri Libya. Ibyo bizakorwa muri uyu mwaka wa 2022. Ibyo gihugu kibikoze mu rwego rwo gufasha guhagarika impfu za hato na hato z'abimukira bagwa mu nyanja ya Mediterane bambuka bashaka kujya ku mugabane w'u Burayi. Avugana n'ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press, minisitiri ufite mu nshingano ze ikibazo cy'abimukira wa Norvege, Joran Karmli, yavuze ko bashishikajwe no gufasha abimukira bazanwa mu buryo buteganye butekanye kandi bubereye. Kuva mu mwaka wa 2015, umubare munini w'abimukira watumye ubuyobozi bw'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'u Burayi buhagarika impunzi ndetse n'abandi bimukira bagerageza kwambuka inyanja Mediterane berekeza ku mugabane w'u Burayi. Ikindi gihugu cyamaze gutangaza ko kizakira impunzi ziri mu Rwanda ni Suwede. Ibyo byatangajwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ejo ku wa gatatu.
Mu muri kamera bandanya kumviza iradio hejuru ya Amerika abantu 200 bakomeretse mu itero cha rocket cyakozwe ni ku ikampi ya gisirikare icumbitsemo n'inteko mpuzabakunguza ONU abafaransa hamwe n'abanyamali mu ntara y'umuraruko gihe ucamari itwa Kidala. Muri abo bantu bakomeretse harimo abasirikare 18 bari mu nteko za ONU bacungira umutekano bava mu gihe cy'Chad, batandatu muri bo bakomeretse cyane. Gushika ubu abakoze icyo gitero ntibaramenyekana. Igisirikare cy'u Faransa cyatangaje ko ata musirikare n'umwe cyatakaje mu cyo gitero. Intara ya Kidada iri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi b'abatwarege kuva mu mwaka 2012 yama yabereyemo ingwano hagati y'imirwi irwanya ubutegetsi hamwe n'abasirikare ba leta.
Leta ya Libya ifashijwe n'umuryango w'abibumbye yakiriye ubusabe bw'ibihugu cy'u Burusiya na Turukiya bwo guhagarika intambara. Guverinoma ya Libya iyobowe na Minisitiri w'Intebe Gayaz Sarraj yatangaje kuri uwo gatatu ko yemera inkunga iyo ariyo yose yakenerwa ngo intambara irangire. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan hamwe na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin nyuma y'inama yabahuje Istanbul basohoye itangazo rihamagarira guhagarika ibitero. Igisirikare kiyobowe na General Khalifa Haftar ariko ntacyo kirasubiza kuri ubwo busabe bw'Uburusiya na Turukiya bwo guhagarika imirwano. Brigadier General Kahed Ali Mahjoub uyoboye umutwe witwa LNA yabwiye ibiro ntaramakuru Associated Press ibikorwa bya gisirikare bigikomeje i Tripoli no mu mujyi wa Misrata. Yongeho kandi ko General Haftar ari we wenyine ushobora gutuma haba agahenge. Igice kimwe cyo mu burasirazuba bwa Libya kiyobowe na General Haftar gifashwa n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Misiri, Ubufaransa hamwe n'Uburusiya, mu gihe igice cyo mu burengerazuba cyo gihabwa inkunga na Turukiya, Qatar ndetse n'Ubutaliyani.
Iradio hejwe ya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 naho mu Rwanda ni kuri FM 104.3
kuri Facebook na YouTube naho turi kuri radio yacu ku rubuga www.radioyacu.voa.com. Mukanya turya mu karere k'ibaga bigari.
Aya makuru tutanguriye mu Burundi aho abakeneye impapuro z'inzira bidogera igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu ko kitariko kiraborohereza kugira ngo baronke urwo rupapuro. Urongoye ico gipolisi asigura ko muri ino minsi abasaba impapuro z'inzira ari benshi cyane bigatuma ibikorwa bitihuta nk'uko byahora bigenda. Inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika n'abanyamanyi baryo mu Burundi tushikizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ku biro vy'igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka PAF harangwa muri ino minsi imirongo miremire yabaza gusaba urupapuro rw'inzira ari go bita passeport mu rurimi rw'igifaransa. Uri abamaze iminsi batondera urwo rupapuro eka mbere n'abashasha bakidogera ico gipolisi ko kitariko kiraborohereza. Bano bashigiriza ko hakora ka mwana wa mama
nko kuva kuwa mbere gushika n'ubu nkaba narashikirwa n'ubusinda bitahura. Kuwa mbere naratonze shise barame igipapuro ndawuzusa nduzuje ninjira bambwira ko nzogaruka bukegwaho barazirarana candaza. Kuwa kabiri shise nahone baranyandikira nimero kicakeja muri arojisirema ha narabajije barambwira ati burya uri kurabaza burabazagize ubaza abapolisi bato bato aba bajeje umutekano ngaha muri PAF bobo bakubwira ngo aha udafise umuntu munsi zanye cyangwa mumenyeranye igipapuro si ngombwa ngo ucukiro gabo ugacusanga abatoroza umurongo nta numwe ari karakiyigwa hari mapuro ziguma zisohoroka zinyangateranya n'aba bakora ngaha bajeje umutekano ngaha niho baguma barugika izo mpapuro mu gato tukabura ntitumenye impamvu turiko turabura.
Naho biruko hari abashima ko bakiriwe kandi bakabona ibipapuro vyabo biriko bitera intambwe. Bano bakenyezi ni bamwe muri abo
tushitse twaroye ku murongo kuko twe twaraje dosi tuziraje rero baziduhaye turi ku murongo kuri ego ariko hatwakira neza je ntavyo ndabura kwere uko ivya mbere nabironse nizere n'ibindi ko ndabiro turashikirwa kuko aho tugeze haroroshye.
Urongo igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka aremeza ko gutanga ico gitabo c'inzira bitoroshye kuva mu mpera z'umwaka uheze. Komiseri w'ico gipolisi Jimmy Hatungimana atangira igituma
abantu ni benshi ivyo nitwo bidya kubivuga twebwe aho duhagaze ibitabo by'inzira turabitanga ukuri kwamye kubera biriho kuko nta muntu numwe araza gutwitura ngo abibure mugabo rero ubwo bwinshi bw'abantu rero hatuma habamwe n'ingorane nyinshi kuko muri ubwo bwinshi harimo abantu bashaka kuduca mu byahumye nico gituma rero tuje dufata umwanya uhagije kugira ngo twige neza ido nido idoshye kuyindi kugira ngo dutange igitabo cy'inzira ku muntu twaje kumenya neza ivyiwe twamusuzumye sawa sawa rero abantu ntibidoge ibitabo biriho kandi turabitanga kandi neje tuzobitanga
ivyo biruko mu gihe amakuru ava mu begere ico gipolisi avuga ko aboroherezwa mu kuroswa izo mpapuro z'inzira araba bafise ibikorwa vyihuta mu makungu aya makuru kandi akavuga ko abatari ko bararonswa izo mpapuro arabo bashaka guhunga ikiringo cy'amatora yimirije mu Burundi bibaza ko gishobora kuba nk'icyo mwaka wa 2015 aho hari abagiye mu barabara biyamiriza ukwitoza k'umukuru w'igihugu mu kiringo cya gatatu ku bijyanye n'uko haba nkunzi mu gutanga impapuro z'inzira akanatangishwa ibiturire umukuru w'igipolisi kijejwe ibirere n'imbibe arabihakana komiseri w'igipolisi Jimmy Hatungimana akavuga ko hari kigiye gukogwa kugira hamenyekana bo babikika mu kiza
uwatanga iturire yoba ari umuntu yinyegeza atwinyegejemo naho tuzomurondera kandi tumuronse tumufashe nuwo yagihaye n'uri ko arakirya n'uwagitanze bose tuzobahanira rimwe kandi byo naragomba nche mbona kanya kubwira abarundi ko igihe cyose babonye umuntu ari aragira ingendo nkizo ko bo mushira habona twe tugomba dushireho umugwi ujeje gutohoza kandi uwo mugwi uzoba utaboneka rero igihe umuntu azofatwa ariko aratanga ivyo bintu amenye yuko tuzomushengeza bimwe bya karorero
naho hari imyidogo ko bavuga ko bataronswa izo mpapuro z'inzira byoroshe urongo cyo gipolisi kijejwe abasohoka n'abinjira mu gihugu avuga ko umwimbo w'ibitabo bikogwa ku munsi wiyongereye gusumba mu minsi heze
ubu rero aho tugeze turatanga ibitabo birenze gatonya ku munsi amajana 3 turashaka gutanga n'ibindi birenge yaho nyene mugabo murazi ku imashini ziriko zirakora nazo nyene yifuko ziruhuka kanya kugira ngo zibananye zikora kare twarakora amapasiporo arenze gatonya 100 aho vyavana n'ibihe tuba dufise abantu bagereranye batarenze nka buno munsi
warongoye igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu ahakana ko arabamaze amezi 3 basavye ibyo bipapuro vy'inzira ariko batarabironswa
urakoze Desire kuri inkuru ijwi rya Amerika rya Ronseri fatanikanije n'abanywanyi bayo mu Burundi
abo mu muryango wa Runono na Jean Damascene bo mu karere ka Rusizi batewe impungenge n'ibura rye nyuma y'amezi hafi 3 batazaho aherereye nyamara yaravanywe mu rugo n'abakozi b'urwego rwa leta rushinzwe ubugenzacyaha RIB ubuyobozi bwa RIB ntacyo buratangariza ijwi rya Amerika ku ibura ry'uyu muturage ni inkuru tugezwaho n'umunyamakuru wacu Themistocles Mutijima
Abagize umuryango wa Bwana Runono nababwiye ijwi rya Amerika ko uyu musaza w'imyaka 68 wari mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma yo gusoza imirimo mu rwego rw'ubucamanza ha mu Rwanda yavanywe mu rugo iwe Kamembe n'abakozi ba RIB ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize w'2019 ahagana isaa 9 z'igicamunsi abo ngo babanje gusaka inzu nyuma bamutwarana na bimwe mu bikoresho birimo telefone n'imashini ya mudasobwa ngendanwa nk'uko umugore we Mujawabera Joera abisobanura
baraje rero basanga muze icyo gihe yarabyutse muri ayo masaha cyane kuko n'umuntu akundaga kwibera hano mu rugo naho baramubwira bati muze rero tuje hano wawe urabizi kuri umunyamategeko mategeko urayazi twemerewe kugusaka niyo twaba tudafite mandadare tegeko jana bitwemerera amasaha ati ndabizi cyane ati nta kibazo bamwaka amatelefone yari afite binjira mu nzu nyine barasaka ibyo bashakaga cyakora ngo bajyanye utuntu tw'utu DVD bari babonye n'udusede mu nzu bajyana na computer umwana yakoreshaga kuri kaminuza barangije nayo baramubwira ngo najye imbere bagende
aba bakozi b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB barimo n'uwo muryango wa Runono uvuga ko yitwa Kamanzi ngo babwiye umwana mukuru wari mu rugo ko hari ibyo bagiye kubaza se umubyara ari buze kugaruka kubirebana n'ibyari kuri DVD na CD abo bakozi bari bo batwaye madame Mujawabera yabwiye ijwi rya Amerika ko zariho indirimbo zo ku rusengero nyuma yo gutegereza bakabona ijoro riguye ndetse bukarinda bucya atagarutse abo mu muryango wa Runono nabahise batekereza ko yafunzwe ndetse bazindukira kuri station ya polisi ya Kamembe aho bamutwaye bakorera
nyine numvise ko hari ikibazo ndavuga nti buriya bamufunze ndavuga nti yajyanye inkweto zifunze ntawe bafunga n'inkweto zifunze wowe uramushyira silipa mushyire brosada na korogate mushyire n'agapira k'imbeho uzinduke mu gitondo cya kuri polisi umwana yazindukiye ageze kuri polisi rero avuga uwaje gusura baramubwira bati igihe cyo kumugwandikira cyari ibyo tukimubaza ateze ko nari numuzaniye utwenda ati imyenda yose turaza kuyimuha barababwira ateze ko tuzafungura ejo bundi ku munani mukamwe arajyanye computer nigiragaho mu ishuri nzayibona nde umupolisi umwe mu bari baje hano mu rungo uwitwa Kamanzi amuha nomero ze za telefone aramubwira ati wowe uzaze ku munani computer ari byo tugiye kuyikoreraho kuri headquarters kitari cy'umunani uzaze tuyigumye.
Madame Mujawabera avuga ko we n'abana bagerageje kenshi gusura rurononona ariko ntibabyemererwe kugeza ubwo nyuma y'iminsi 11 yitwarwa rye ni ukuvuga ku itariki ya munani y'ukwezi kwa 11 umwe mu bakozi bari bu bamutwaye babwiye ko bamubajije ibyo bagombaga kumubaza bakamurekura batamuraranye habe nijoro na rimwe.
Itariki y'umunani z'ukwa 11 nyine twarazitegereje zigeze umwana asubira kuri polisi Kamanza kimukubita amaso aramubwira ati sorry ati wari uri kumvugisha nkakwitiranya ati kuko kugadashya twahakuye abantu babiri naho ngaho mu rundi rugo naho twahakuye mashini ati nawe uzengera ngo n'umwana waho ngaho uri kumbaza ati naho papa wawe ntabwo twamuraranye twamubajije ibyo twari dukeneye kumubaza duhita tumurekura aratana kompyuta turayimuha mushakira ahandi ntawe dufite duhera mu gihirahiro muri make nta yandi makuru twabashije kumenya ntanubwo twasubiye kuri polisi urumva bari baduhakaniye ko umuntu wacu batakimufite baratubwira ngo dushakishirize ahandi
abo mu muryango w'uyu rurononona bavuga ko nta kibazo cy'ubuzima yari afite ku buryo mu gihe yari kubarekuye yayobiwe ikindi kandi ukurikije intera iri hagati y'aho batuye na sitasiyo ya RIB yajyanyweho atari ahantu umuntu yaburira kuko homba ari mu mujyi wa Kamembe hagaragara kugeza ubu rwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB ntacyo ruratangaza kubiruvugwaho ku ibura ry'uyu rurononona Jean Damascene ku murongo wa telefone Madame Marie Michel Umuhoza umuvugizi warwo yabwiye Ijwi rya Amerika ko agiye gushaka amakuru akaza kutuvugisha hanyuma kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru hari hashize amasaha natubwiye ibyo ariko mu nshuro zose twagerageje kongera kumuhamagara ntiyaracyitaba si ubwa mbere aha mu karere ka Rusizi humvikana ikibazo cy'ababurirwa irengero muri iyi minsi ya vuba kuko kuva mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize wa 2019 kugeza ubu Ijwi rya Amerika imaze kumenya imiryango hafi 10 yo muri aka karere itaka kubura abantu
none ni umunsi wa munani tumubuze kugeza ubu nta makuru dufite turamenya aho aherereye nta n'undi muyobozi uratubwira ati twamubonye ahangaha ni make ntabwo turamubona
tubaza hari yarari kwiga imashini bamakana bambwira ko atageze mbaza n'abandi b'inshutize bambwira ko bategeze bamubona nuko twamubuze
umutwara araza imvura yose yo kuwa kane yarabanyagiye bashakisha umuntu kugera amagingo twaramubuze
icyakora bitandukanye n'uyu rurononona Jean Damascene abe bazi uko yavuye iwe benshi muri aba bandi babuze iyo bajije abo mu miryango yabo nabo bakoranaga bavuga ko bataza babajyanye kuko bavuye mu ngo bagiye mu mirimo irimo n'iy'ubucuruzi abandi bakavuga ko ababo bagiye bitabye abantu babahamagaye kuri telefone ntibagaruka ibikomeza gusa n'ibiteza umwuka w'icyoba kubabuza babo
ubwoba bwo nyine ntabwo bwabura ushobora kugenda ukaburirwa irengero ariko umuntu yizera Imana nyine
Demistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
urakoze Temistocle Colonel Michel Rukunda azwi nka makanika yari umusirikare mukuru mu gisoda cha Congo FARDC ya torotse icyo gisirikare ku kibanza cyandikirwa ko amakuru Twitter FARDC yemeje ayo makuru yongera ivuga kwimufata nk'umwansi w'igihugu uyu mukoronere mu bwoko bw'abanyamurenge ngo ashobora kuba agiye gutanguza umurwi witwaje ibigwanisho canke agiye kwifatanya n'umuhari witwaje ibigwanisho witwa Gumino ugizwe n'abanyamurenge iryo toroka ryiwe ribaye mu gihe mu misozi miremire ya Minembwe hagize iminsi hari imishamirano hagati y'abanyamurenge n'abamayimayi mugenzi wacu Diana Ninahazwe yavuganye na Delphin Rukumbuzi na nyuma umuhinga mujanye na politiki ya karere akabari mu vyigwa bihanitse muri kaminuza Rotterdam mu Buholandi araheza mubaza ibintu yibaza vyoba byatumye Colonel Rukunda yitandukanya n'ingabo za Congo
yoba wenda atarishimiye uburyo ibyo bintu byagiye bikorwa ariko cyane bikaba byarakozwe bimeze nk'aho bihari bibangamira ubwoko bwiwe kubera ko ngira ngo nabibasobanuriye n'umunyamurenge niba icyo mvuze cyaba ari cyo kibazo gikomeye icyo byaba bisiguye byaba byerekana ko mu gisoda cya Congo hakirimwo fisire nyinshi kubera ko haba harimwo abasoda benshi baba batarishimiye ubwo buryo icyo kibazo cyabaye jere kugezaho kirimbura ikitwa ko ari abanyamurenge batuye hagashira abantu barwana bakaza bagatambuka amapozisiyo ya FARDC bakaza bakinjira mu mihana bakayitwika bakanyaga inka bakica abantu bagasubirayo nuko bivuga ngo mu koronari bo kuri ya rwego aho avugira ngo ibi birarenze birarambiranye sino guma kubibamo keka kwari sinyale mbi ku gisoda cya Kongo ku buryo kigaragaza integike zacyo nyinshi umuntu yo atona atinya kuvuga ko wenda we yoba ari umuntu wamashije gusa kubikora ariko n'abandi benshi bitarabashimishije kubera ko atari uko bumvaga byagombye kuba bihaye bikorwa.
Mwibaza ko yoba agiye gushinga umurwi mushasha urwanya ubutegetsi canke umurwi mushasha w'inyeshamba nk'uko mubivuga canke yoba agiye gusanga bagenzi we basangiye ubwoko mu rujya mugwi gumina.
Uzi ikintu gitangaje cyane kandi gikomeye nuko mpera z'umwaka wa 2018 uyu mukoroneri ari mu bantu bagiye gusansibiriza groupe armée yitwa Gumino ayisaba kwiva muri ibyo bibira babamo ngo baze basange leta kubera ko leta yari yabijeje ko igiye kujya kubarinda. Ibi bikwereka neza ko mu myumvire yiwe icyo gihe cyose atari umuntu waza urwanya leta. Icyaba kimuteye ubu munsi gusmasha kugenda ngo abe yosanga abo bagenzi biwe bari basigaye ni ikintu gisa gitunguranye kivutse inyuma y'aha hantu we yari yagiye kubwira abo bantu ngo nimuze mudusange muri leta nanjye naragiye. Ufite bano bantu bavuga basigaye muri Gumino n'abantu yayoboye icyo gihe guhera 2007 kugeza 2011 n'abantu azi yari ari kubwira ngo nimuze tuje muri leta mudusange natwe turi muri leta ntako twabaye simpamya ko umuntu bunyine yovuga ngo agiye kuja kurwanya leta
ari nkamwe byoshika yo igwaniriza muri Gumino canke numurugwi mushasha wundi yo tangutse.
Simbona ko ari ikintu kiborohera ko bama bahura mu isegonda imwe ngo abe yaje yagarutse gusubira kuja muri ya Gumino. Icyo mpaye ndeba aho bari bageze abo bose yaba ari abo basigaye muri Gumino yaba ari n'abagiye mu gisoda cya leta aho bari bageze bamaze kubona ko baremererewe n'uko leta itabitaho bashobora gutangiza ibindi biganiro bivuga ngo noneho nimureke turebe icyo dukora kiturengera. Icyo ndi kubona kiri bukorwe cya mbere ni uko bavuga ngo reka mureke dushyire imbaraga zacu hamwe kubera ko nta leta ihari tubanze twirwane uko leta izitwara iruhande rw'abandi basigaye bari muri leta. Icyo nicyo kizadefinisha ikintu yoba agiye kuja gukora uyu munsi. Uyu munsi sindamubona neza ari umuntu wavuze ngo agiye kuja kurwanya leta kuko iyo nta mpamvu yari afite yo kurwanya leta iyo leta itaza kunanirwa kuba yararinze bano bantu iwo yaba agiye kuja gufasha.
Reka turindire turabe iyo bija mugabo uko biri kose akarere ka Minembwe gakomeje kuvugwamo umutekano muke uri kuragira ingaruka ahanini kubanyamurenge kuba yavuye muri ico gisirikare nimba yakivuyemo avuga ati ntibariko barakingirira abanyagihugu nkuko babwirizo hari cizere cuko agahengwe kuboneka kuko yavuyemo.
Ese ni kibazo gikomeye ariko reka wenda nkirebe muri ubu buryo buriye intambara iri kubera mu Minembwe ni intambara ishobora kubihaye irwanirwa handi hantu haba mu karere cyangwa ni Kinshasa. Sinzi neza ko biri butanga amahoro icyo kiraguye ubu nyine kubera ko ni intambara irimwo abarwanyi bashaka kuvuga ba acteurs benshi ariko kandi ni ikibazo cy'akarere kirimwo kiza n'ibihugu bifite icyo bihaye bishaka gukora aho hantu kubera impamvu zabyo ariko biri biterwa nuko pozisiyo ya leta ya Congo iza kwifata mu gihe imenye ko no musoda wayo yagiye nibivuze ngo reka noneho tugihe umwanya wihutirwa kugira ngo kirangire amahoro nibwo agaruka ariko nifata pozisiyo ivuga ngo igiye kukihorera cyangwa itekereze ku buryo bwo kurwana ariko ributanga ikindi gisubizo no kuvuga ko karere kagiye kujya mu ntambara ikomeye.
Delphine Ntanyoma twibutse ko muri umuhinga muri politike ya karere murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo dushobore kuyaga ku vya Colonel Michel Rukunda.
Murakoze cyane.
Urakoze Diane nini hazwe kuri iyo nkuru. Reka dukomereza amakuru yacu rero mu gihugu cya Tanzania aho impunzi z'abarundi hamwe n'abanyekongo zahungiye mu gihugu cya Tanzania ziri mu babangamiwe n'icyemezo cyafashwe na leta ya Tanzania gitegeka abantu bose kwandikisha nimero zabo za telefone. Kubikora bisaba kuba ufite indangamuntu y'igihugu kandi nyinshi muri izo mpunzi ntabwo zifite indangamuntu ya Tanzania. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Joven uri mu gihugu cya Tanzania.
Kwigenekerezo rya 20 uku kwezi kwa mbere niwo munsi wa nyuma aho leta ya Tanzania izokugarira imirongo y'amatelefone ngendanwa yose atandikishijwe hakoreshejwe ibimenyetso by'intoke hamwe na karangamuntu y'igihugu. Biraboneka neza yuko impunzi z'abarundi n'abanyekongo zahungiye mu gihugu cya Tanzania zigiye gusubira mu mwijima kubera atabyangombwa zifite byoshoboza kwandikisha imirongo yazo. Ishyirahamwe rya leta ya Tanzania National Identification Authority ariyo ritegura no kuronsa karanga muntu y'igihugu abanyagihugu mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze ryarandikishije impunzi zose zahungiye mu gihugu cya Tanzania ariko gushika n'ubu izo mpunzi ntiziraronswa karanga mpunzi ko bafasha kwandikisha imirongo ya telefone mu gihugu cya Tanzania gusa impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zifite impapuro yo zironkira ko imfashanyo gusa kubwo icyo kibazo ijyu rya Amerika ryaganiriye na zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutendeli
iyo ngingo yaje ari yagasamvuto kuko tugerageje kuraba n'ukuri kw'Imana twegwe ntitubone ngene tugiye kubaho mu minsi heze bari bashoboye kuza kutugira icyo twa kwita resansuma baraza baragira barura baraduharura ndetse turakora nivyo bimenyetso by'intoki barashobye ko bagiye kuduha impapuro zituranga zituranga ko turi impunzi bizodufasha kugira ngo dushobore kwandikisha imirongo yacu ariko twararindiriye amasahera mu nzira twumvise rero ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'ukica cy'imirongo ibiri bagiye kuzoyugara n'ukuri twaguye mu mazi kuko kugerageje kuraba telefone yadufasha nka twegwe turi mu bihe bibi yadufasha guhanahana inkuru kumenya bene wacu bari nyarugusu bene wacu bari nduca ngene babayeho nabujya nk'abantu bagize ibibazo tukamenya ngene dushobora guhana amakuru ariko kugerageje kuraba uno munsi hamwe imirongo yoyugagwa n'ukuri tuzoba dusa n'abana basigaye nk'impfuvye
cyewe nk'impunzi nabyakiye nabi kubera iyo ngingo turabona ije kutwica ibintu byinshi twebwe mu nkambi kwa dufise aho dusanzwe tubana mu nkambi twatsindaro twa dufise ku telefone twatuma tutumatuma n'akamakuru tuganira n'abinyarugusu cyanke induta iyo bahungiye baduha ingene byifashe muri ayo makambi nuko bavuze yuko umuntu mu kwiyandikisha akoresha indangamuntu y'igihugu natwe mu makambi akaba atamuntu umwe asanzwe afise iyo ndangamuntu y'igihugu kuri ivyo rero tubona gutumana ko gutumatuma n'akamakuru kwacu kugiye gusubira inyuma cyanke no guhagarara kwa hakatse
ishyirahamwe rya leta rikorera mu gisata cy'ihanahana ry'amakuru Tanzania Communications Regulatory Authority kungingo yo kugabanya abagizi ba nabi bakoresha amatelefoni ryari ryavuze yuko umunsi wa nyuma wo kugara amatelefoni yose ngendanwa atandikishijwe wari tariki 31 y'ukwezi kwa 12 mwaka uheze w'2019 ariko perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli mu mpera z'ukwezi kwa 12 aho yari kwarandikisha imirongo yiwe yaciye yongeraho iminsi 20 kubera abatanzania benshi boneka yuko batararonka karanga muntu y'igihugu arikoreshwa mu kwandikisha imirongo
nimeongeza siku 20 kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 20 mwezi wa kwanza wale ambao watakuwa hawajaje
nongeje iminsi 20 guhera tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere gushika ku tariki 20 uzoba atarandikisha umurongo wiwe tuzoca tugugara ingingo dushaka gucungera umutekano bikwiye kubera hari abagizi ba nabi bakoresha amatelefoni kandi ibihugu byose bifise amajyambere niko bikoresha icyo gikorwa umenye yuko ari mu bihugu cyose
mradi usajili line moja moja lakini ikifika tarehe 20 mwezi wa kwanza tusilaumiane
izo mpunzi zisaba leta ya Tanzania hamwe na mashirahamwe y'icyo gihugu akorera mu gisata cy'ihanahana ry'amakuru hamwe n'ishirahamwe ritegura karanga muntu kuraba uko yofasha impunzi kugira nazo zandikisha imirongo yazo
twese tubasaba n'ukuri baraba uko mwene babikora nka UN yo yituzi yo duserukira kuko Tanzania yo labda ntituzi kubijyanye n'iriste yo biri ngaha mu makambi UN yo duserukira
kwa tubona ko twosaba leta ya Tanzania cyo kimwe na UNHCR bakadufasha kugira ngo icyo kibazo cyacu kive mu nzira narijya icyo kiringo nimba bocunguruza cyane bakatwemerera kuko dufise ibitambulisho ibitambulisho byitwerekana ko turi impunzi tukabandanya twebwe dushobora kwandikisha imirongo yacu dukoresheje ivyo twita amafomu no kuvuga impapuro zitwerekana ko turi impunzi no kuri turasabye dutakamba leta ya Tanzania nitwovuga ngo yisubire kuko icyo kibazo ariko baturabirisha kibazo twebwe nk'impunzi kuko tugiye kubaho nk'ukumengo ndacho tumaze
biraboneka neza yuko icyo gikorwa cyo kwandikisha imirongo ya telefone mu gihugu cya Tanzania kigikomeye kubera n'abatanzania bonyene benshi bataronka karanga muntu w'igihugu ari ikoreshwa mu kwandikisha iyo mirongo naho Perezida Magufuli yavuze yuko umunsi wa nyuma ari genekereza ya 20 ku kwezi kwa mbere ariko benshi bazoba bataramara kwandikisha imirongo yabo uva mu nkambi ya Mutendeli iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi ya Amerika
wakoze James nchuti mwese mwa kulikanye kiganiro haniho kirangiriye turashimiye ingenieur yadufa Peter yadufashe mu ngabwe ivyuma tukaba kandi dushimiye na Facile yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye turabashimiye mwese nchuti mwese mwa dukurikanye umunsi tukaba tubifurije amahoro n'umugoroba mwiza kuri mikro mwari kumwe na Federica Nkurikije hamwe na Tim Harris ishimwe mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza bwese.